Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Chuti zacu mwabonye butandukana muri kumwe na Thomas Kamirindi. Uyu munsi ni kuwa kane itariki ya gatatu ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda. Muradukurikira ku mirongo migufi metero 25, metero 31 na metero 41 no kuri internet radio yacu voa.com. Mu Rwanda abarwanyi 25 b'umutwe RNC nk'uko leta ibita ejo batangiye kuburanishwa, nyamara RNC irabihakana ngo sabayo.
Bariya abantu mu by'ukuri sinajya kukubeta, ntabwo nakubwira ko ari abacu. Nanjye nabisomye nk'uko nawe wabisomye, ariko aho babavanye, igihe babazaniye, uburyo aho bari bari, ibyo ni ibibazo twese turimo kwibaza.
Jean Paul Turayishimye ni umuvugizi w'umutwe RNC. Ni mu kanya mu makuru y'ibiyaga bigari. Tutizacha ariko nkuko mubiza makuru yo mu biyaga bigari abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi mwateguriye kandi mugezweho uyu munsi na Aloyizi Bigirimana. Aloyi, waramutse neza.
Maramutse Thomas. Turahera muri Leta Zunze za Amerika. Ibiro vya Perezida muri Leta Zunze za Amerika, Maison Blanche, vyaraburiwe n'abategetsi b'umugambwe wa Democrate batavuga rumwe bagenzura inama nshinga amateka umutwe wa Depute kwitega ko bishoboka ko basabwa inzandiko zerekeye ivyo Perezida Trump yakoranye n'igihugu ca Ukraine. Abajijwe n'abamenyesha makuru ejo ku munsi wa gatatu ko azobishira mu ngiro mu gihe yo bisabwa n'iyo nama, Perezida Trump yishuye avuga ko yama yabikoze. Trump yagirije umukuru wa komisiyo ijejwe igendereza mu nama nshinga amateka Adam Schiff ko yahemukiye igihugu kukuntu yarengeje urugero mu gusigura ikiganiro umukuru wa Ukraine yagiranye na Trump kuri telefone. Abasirikare ba Mali bafadikanije n'inteko mvamakungeje ku munsi wa gatatu baratanguje uruhigi rwo kurondera abasirikare bagenzi babo bataramenyekana irengero ryabo inyuma y'igitero ca mbere gikomeye bakorewe n'imihari y'iterabwoba ku munsi wa mbere. Abasirikare ba Mali bashika kuri 25 barishwe inyuma yaho abarwanyi bitwaje ibirwanisho bikomeye batereye amakamba abiri ya gisirikare mu bisagara vya Burkesi na Mondoro hafi y'urubibe na Burkina Faso nk'uko ibiharuro vya mbere vyibanze bibivuga. Abajejwe umutekano bashikiriza ko abasirikare bashika kuri 78 bataramenyekana irengero ryabo. Perezida Ibrahim Boubacar Keita yategetse ko kuva kuri uyu wa kane haba ikigandaro cy'iminsi itatu cyo kwibuka abasirikare bafuye nk'uko amakuru ava muri leta yabishikirije. Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari ari muri Afrika y'Epfo mu rugendo rw'akazi, ni nyuma y'urwanko n'ubwicanyi ku banyamahanga bihitiye i Johannesburg byatosekaje imigenderanire hagati y'ibyo bihugu biza imbere y'ibindi muri Afrika mu by'ubutunzi. Buhari hamwe na mugenzi we Cyril Ramaphosa barabonana kuri uyu wa kane mu biganiro bigamije gukomeza imigenderanire mu budandaji no kunagura imigenderanire ya politike. Ariko uku kubagurwa kwakorewe abanyamahanga barimwo n'abanyanigeria muri Afrika y'Epfo navyo nyene ngo biri mu byo abategetsi babiri baganira ko. Uru rugendo rw'akazi rw'iminsi itatu ni rwo rugendo rwa mbere rukozwe n'umukuru w'igihugu cya Nigeria muri Afrika y'Epfo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu. Leta nshasha mfata kibanza ya Sudani iriko irarondera ingene yokura ico gihugu ku rutonde rw'ibihugu bifasha iterabwoba. Umushikiranganji wa mbere wa Sudani w'imfata kibanza Abdallah Hamdok yashikirije ku munsi wa kabiri ko gukura Sudani kuri urwo rutonde rwashyizweho na Leta Zunze za Amerika ari kimwe mu twigoro twa leta nshasha two kugarukana umutekano mu gihugu mu kiringo mfata kibanza barimo. Leta ya Amerika yongereye Sudani ku rutonde rw'ibihugu bikora iterabwoba mu 1993 igihe Perezida Omar al-Bashir yagirijwe gufasha imihari ya al-Qaida, Hamas hamwe na Hezbollah. mu 2017 Amerika yaratanguje ibiganiro na leta ya Sudani kugira imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri inaguke, ariko Washington yaciye ibihagarika mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka Perezida Bashir akuwe ku butegetsi. Umuyobozi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS asaba makungu kujya hamwe mu gufasha izinga rya Bahamas ni nyuma y'igihuhusi kivanze n'imvura cyataziriwe Doriane cyahitanye ubuzima bw'abatari bake, ibitungwa hamwe n'amazu yasambutse. Umuyobozi wa OMS Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus yashikirije ivyo inyuma yo kugendera Bahamas kwirabira icokorwa kuvyononywe n'ico gihuhusi mu ntango z'ukwezi kw'icenda. OMS ishikiriza ko abantu 1,500 bakiba mu mahema, abandi 600 bataramenyekana irengero ryabo, mu gihe 56 bamenyekanye ko bafuye. Nayo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarafunguye ejo kuwa gatatu ambasade yayo yari imaze imyaka 28 ifunzwe muri Somalia. Amerika yarafunze ambasade yayo muri ico gihugu mu kwezi kwa mbere 1991 kubera intambara iri muri ico gihugu. Ambasaderi wa Amerika muri Somalia Donald Yamamoto yavuze ko kuyifungura ari umunsi w'amateka ugaragaza ko Somalia iriko irasubira mu buryo. Ibikorwa vya ambasade ya Amerika vyongeye gusubira muri ico gihugu ca Somalia mu 2015. Imirimo ariko yabera muri ambasade ya Amerika I Nairobi mu gihugu ca Kenya.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Nshuti zacu, muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nimujye ku rubuga rwacu rwa internet naho muhakurikira amakuru n'ibiganiro byacu, ni kuri www.radioyacuvoa.com. Amakuru mu biyaga bigari. Mu Rwanda abantu 25 baregwa na leta ko ari abarwanyi b'umutwe wa RNC ejo batangiye kuburanishwa n'urukiko rwa gisirikari I Nyamirambo I Kigali. Mu byo bashinjwa harimo kurema umutwe w'ingabo utemewe no kugambanira ubutegetsi bw'u Rwanda. Asumita Kaboyi adufitiye inkuru irambuye.
Abaregwa barangajwe imbere n'uwitwa Majoro Habibu Mudasiri wahoze mu gisirikare cy'u Rwanda, uyu akaba ari we uza kwisonga ibikorwa byose bya gisirikare. Baregwa abaregwa kuri 25 bagejejwe mu rukiko rwa gisirikare Nyamirambo bari mu modoka zitagaragaza uzirimo imbere, zari zikikijwe n'amapikipiki ya gisirikare yagendaga avuza amahoni. Urukiko rwa gisirikare rwa Nyamirambo rwari rurinzwe ku buryo bukomeye, abasirikare benshi bashyizwe mu mpande zarwo zose ku buryo imirimo ikorerwa hafi kiko yasaga niyahagaze. Abaturage bashungereye bareba icyabaye. Abaregwa 24 nibo binjiye bwa mbere mu rukiko, nyuma haza Majoro Habibu winjiye akikijwe n'abasirikare babiri bamutwaye mu maboko kuko akaguruke karimo inzuma yagendaga kumbagwa ebyiri nabo basirikare bamufashe. Abaregwa bose babajijwe niba biteguye kuburana, maze umukuru muri bo Majoro Habibu avuga ko yatunguwe ndetse ko nta n'umwunganizi afite, ariko asoza avuga ko ibyo bitamubuza kuburana. N'abandi 24 bahise babwira umucamanza ko biteguye kuburana nubwo bose nta n'umwe wari ufite umwunganizi. Basomewe ibyaha bine baregwa birimo icyaha cyo kwinjira mu mutwe w'ingabo utemewe, ubugambanyi ku cyaha cyo kugirana nabo ubutegetsi buriho, kugirana umubano n'izindi nzego za leta zo mu mahanga hagamijwe gushoza intambara no kurema umutwe w'abagizi ba nabi. Ushinjacyaha buvuga ko abaregwa benshi bafite ubwenegihugu bw'u Rwanda, uretse ko harimo Abarundi 4 n'Abaganda 3. Abaregwa hafi ya bose baracyari bato. Umukuru muri bo ni Majoro Habibu ufite imyaka 54 naho umuto afite imyaka 18. Umwanya wose wihariwe n'ubushinjacyaha busobanura buri wese icyaregwa. Ubushinjacyaha bwatinze cyane kuri Majoro Habibu, bwavuze ko uyu mugabo yahoze mu ngabo z'u Rwanda, yasezerewe mu mwaka w'2013 agahita yerekeza mu gihugu cya Uganda aho yari acungiwe umutekano nyuma yo kwemererwa ubuhunzi. Uyu mugabo ngo yemeye kujya mu mutwe wa gisirikare wa P5 nyuma yo kubishishikarizwa n'intumwa yoherejwe na General Kayumba Nyamwasa uba mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Nyamwasa ngo yavuze ko amukeneye ngo amufashe mu ishami rya gisirikare yagombaga gufasha umutwe wa politike wa RNC. Ushinjacyaha uvuga ko Major Habibu yavuye muri Uganda afashijwe n'igisirikare cya Uganda berekeza mu gihugu cy'u Burundi banyuze muri Tanzania, aha naho bafashwaga n'ingabo z'iki gihugu cy'u Burundi. Ushinjacyaha uvuga ko mu nzira Habibu yifashishije impapuro z'inzira yakuye mu gihugu cya Uganda. Ushinjacyaha uvuga ko Habibu ndetse n'abagenzi be bavuye i Burundi bakerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ushinjacyaha uvuga ko Habibu ari we wageze muri Uganda mbere, ngo niwe wahuzaga ibikorwa byo kwakira abarwanyi bashya baturutse mu Burundi, Uganda ndetse n'abaturukaga mu Rwanda. Muri Kongo aba barwanyi ngo babanje gushinga ibirindiro mu majyepfo y'iki gihugu, ariko baza guhabwa amabwiriza yo kwerekeza mu majyaruguru y'iki gihugu, aho ngo bari kubona ibyoroshye inkunga ya Uganda ndetse n'iy'abanyarwanda benshi babayo kandi ngo babashyigikiye. Abaregwa bose ngo bemereye ubushinjacyaha ko baguye mu gico cy'ingabo za Kongo ubwo bari bageze mu gace ka Masisi. Bamwe ngo barahaguye, abandi bafatwa mpiri mbere yo gushyikirizwa ubutegetsi bw'u Rwanda mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Uretse abaregwa 25, ubushinjacyaha bwavuze n'uruhare rw'ibihugu nk'icya Uganda n'u Burundi nabyo byatunzwe agatoki. Ubushinjacyaha bwavuze ko igihugu cya Uganda ariyo cyemereye Major Habibu kuhihisha yitwikiriye kuba impunzi, igisirikare cy'u Burundi nacyo kigashinjwa kuba aricyo cyabahaye imbunda n'amasasu, ndetse leta y'u Burundi ikanabafasha kuba ariyo yakiraga aba barwanyi mbere y'uko boherezwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umunsi wose wihariwe n'ubushinjacyaha buvuga buri umwe wese icyo aregwa. Nubwo abaregwa batigeze bahabwa umwanya ngo biregure, ubushinjacyaha bwavugaga ko bemeye bose ibyaha ubwo bafatwaga. Hari bamwe bagiye banumvikana mu rukiko bavuga ko bemeye ibyaha bimwe, ariko bagasanga hari ibindi bongereweho. Urukiko rwababwiraga ko umwanya wo kwiregura kwabo utaragera. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2 5 3 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya 1 3 5 9 9 5 8. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Urakoze Asumta. Ariko rero RNC yo irihakana aba bantu baregwa mu rukiko rero rwa gisirikari i Kigali. Umuvugizi wa RNC Jean Paul Turayishimye yabibwiye mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana.
Bariya bantu mu by'ukuri sinajya kukubeshya, ntabwo nakubwira ko ari abacu. Nanjye nabisomye nk'uko nawe wabisomye, ariko aho babavanye, igihe babazaniye, uburyo aho bari bari, ibyo ni ibibazo twese turimo kwibaza. Gusa uko babyanditse ku binyamakuru by'u Rwanda, byo nanjye nabisomye nk'uko nawe wabisomye.
Ariko se hari uwitwa Habibu mudatiruwe wigeze kuba ndetse n'umugabo z'u Rwanda warasiwe muri Kongo, uriya muramwihakana ntabwo mwemera ko ari uwanyu?
Uwo Habibu namubonye, ariko uniba wasomye n'ibyo ku rubanza rwagiye rugenda umunota ku wundi, banavugaga ko ari umuntu wari mu nkambi y'impunzi zitandukanye. Ubona ko binashoboka ko kuko bariya abantu ari n'impunzi, zishobora kuba ari impunzi zashimutse kimwe n'izindi zose basanzwe bashimuta, kuko nabo ubwabo muri iyo nyamakuru bavuze ko yari umuntu w'impunzi. Ubwo rero Venuste, kuba Habibu mwaramubonye mu itangazamakuru inshuro nyinshi cyane, bakaba kandi bamuzana bavuga bati yavuze ibi cyangwa se ngo yari umuntu wa organization, ibyo byo ntabwo ubwabyo bihagije kugira ngo bivuge ko yari umuntu wacu, kuko ari Habibu ndetse n'abariya bose kuvuga ko ari umuntu wacu cyangwa se yari umuntu wemera amahame y'ibyo twemera twese, ibyo byo sinshobora kubihakana. Ariko kuvuga ko bamuzanye nk'umuntu w'umurwanyi, ibyo nibyo ntarimo nsobanukirwa, ndetse kuko ibibazo mfite nanjye ndacyabyibaza yenda bizasobanuka noneho nzagira igihe cyo kubiganira neza.
Uriya Habibu tumugarukeho ngo yaba yaravuganye na General Nyamwasa wamusabaga kujya ku mupaka wa Uganda kubera ko Uburundi butabashaga kubaha inkunga ihagije, wabibonye nabyo?
Ibyo nabibonye ariko nabyo nk'ibyo ubwabyo urumva ni ikintu cyo kuba ngo yarambwiye ngo yavuganye na General Nyamwasa. Ibyo kuvugana nawe yenda n'undi wese yavugana nawe, ariko ibyo bavuganye nabyo ni ikindi. Ni gute ushobora kwemeza koko ibyo bintu bamurega yavuze yabivuze Venus?
Ariko uvuze ko bari abantu bamwe utabazi, reka mfatemo nka bamwe nkubaze bari yabo bari ngo mu kitwa P5 nka barabinga babasirikare nkuri ya Colonel Musaraba cyangwa Syria Sibo Charles ndetse hamwe n'uri ya Habibu Mudatiro ushinzwe ibikorwa n'imyitozo ugende kuri bari abasemahurungure barashinzwe iperereza bari ya bose uravuga ko mutabazi muri RNC?
Ubundi Venuti aho niho ikibazo nyamukuru kinakomeye, kuko wabonye ko nk'abo bantu bose baravuga ko ari abantu babaga mu mutwe wa gisirikare witwa Ngomino uko babyanditse. Uwo mutwe wa gisirikare tukaba tuzi kuba muri ya bice bya za muri Sud Kivu, mwarabumvise yenda mwaranabagize no kuri radio y'Ijwi rya Amerika. Kumva rero noneho natwe bagenda bavuga ko iyo ariyo strictire cyangwa ariko ari cyo gisirikare cya P5, nabyo ubwabyo byakwerekana ko harimo ibintu by'ibicurano bishobora kuba bikorwa na Leta y'u Rwanda kugira ngo ya narrative cyangwa se uko bakomeje kwerekana ko ngo P5 ifite ingabo, bati noneho ikintu cyose tubonye tubyite ko ari ingabo za P5. Ibyo twabivuze kenshi, umunsi tuzazigira tuzabivuga. Biriya nibyo Leta y'u Rwanda ikomeza gucura no kupfundikanya kugira ngo ikomeze kumvisha abantu ko dufite igisirikare kugira ngo badutwerere ibintu, ntabwo ari byo.
Ariko se Jean Paul, Leta y'u Rwanda yacura igacura n'impapuro zoherejweho amafaranga nk'uko byavuzwe mu rukiko, none se hari baravuga ko hari amafaranga yakoreshejwe amadolari agera ku 12 yoherejwe n'umwe mu bayobozi ba RNC bakavuga izina rye, bavuze uwitwa Ben Rutabana ngo wohereje amafaranga nyuze Bujumbura. Leta y'u Rwanda yacura n'izo mpapuro yazicura koko?
Ibyo urabona urubanza nibwo rugitangira. Niba koko ibyo bintu bizazamo nk'ibimenyetso yenda twazabivuga icyo gihe, ariko ubu ngubu jyewe mu by'ukuri ufite ibimenyetso byinshi bigaragaza ibintu byagiye bikorerwa impunzi zitandukanye zahunze Leta y'u Rwanda. None se ubu koko bo ntibarimo birega ko bafite bakora akazi ko gushimuta impunzi z'abahunze?
Ariko izo mpunzi zari Bugande, hari aho nabonye ko izivugwa ko zagiye mu mutwe wa RNC zishobora kuba zarafashijwe n'umukapiteni witwa Johnson ukorera CMI, wazinyujije muri Tanzania zigakoresha impapuro mpimbano hanyuma zikagira i Burundi. Ibyo nabyo ni ibinyoma?
Ni ibinyoma, ibyo byo nta nubwo natinya kubivuga, ariko biramutse binabaye uwo muntu yaba yarababeshye, ntabwo yaba ari na kapiteni cyangwa n'icyo kigo. Ibwo ndavuga yabeshye Leta y'u Rwanda niba ari wabibabwiye, ariko njyewe nzi neza ko ibyo bintu bidashoboka mu gisirikare cy'igihugu ku rwego rw'umuntu nka kapiteni kuvuga amagambo nk'ayo. N'ibyo bintu yakoraga bavuga ari bishingiye ku guhungabanya umutekano w'ikindi gihugu.
Jean Paul Turayishimye, umuvugizi wa RNC, yaganiraga na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana kuri bariya bantu rero Leta ivuga yuko ari abarwanyi ba RNC bari kuburanishwa n'urukiko rwa gisirikare Kigali, RNC rero ikavuga yuko yo itabazi. Bamwe mu banyepolitiki b'Abarundi barasaba Leta y'igihugu cyabo kwemerera abahanga ba ONU kuza ku rubuga gukomeza amatohoza yabo ku bwicanyi bwabaye mu 2015. Bavuga ko ariyo nzira yonyine yo kugaragaza ko ntacyo Leta yiyagiriza. Eloge wirika neza araduha ibindi.
Gaspar Kobako, umuvugizi w'umugambwe CNDD uri mu itavuganwe n'ubutegetsi, asanga umugwi wa ONU utohoza ku Burundi n'ubwo gikenewe. Hano arabisigura.
Hariho abantu bagura babo mu gihe umuntu adatashe wari umwiteze yagiye mu gitondo, hanyuma ukabona saa sita ku mugoroba ntaje, aca yibaza ati uwo muntu yagiye he? Rabizi intambara ziri hagati y'umugambwe uri ku butegetsi n'umugambwe SNL. Ku bwacu Leta y'u Burundi yo kwiyorosha ikugurura imiryango y'urwego mpuzamakungu ONU, kuko Uburundi buri muri ONU takuri byo genda.
Naho buri muri ONU Leta yabwo yemeza kwitazofa yemereye abagize uwo mugwi guhonyora ku butaka bw'u Burundi cyanke gukorana nayo. Martin Ivyabandi, umushikanganje ajejwe agateka kazi na muntu mu Burundi.
leta y'u Burundi rero ntizigera ikorana n'uwo mugwi washyizweho ku gikenye cy'umwe bwa Buraya kandi twibutsa yuko iyo ngingo hanini ya yarondera gusubira kongera ikindi kiringo uyu mugwi urongowe na Dudu Diene iboneka yuko yahawe akazi ko kuzana ubundi bukoloni mu gihugu cy'u Burundi ariko ibintu twibaza yuko bitagishoboka muri kindo gihe ari indondo ibyo nta mu byo tera ubwoba kuko bamwe bari kora bikora Burundi nabwo n'abarundi tuhaguma duhagaze
uko biri kose bwana ko bako yibaza ku nyifato ya leta idatahuritse
birababaje cyane igituma mvuga nti birababaje nukubera ko igomba kimwe n'igihushanyo cyacu ivuga iti ubwo rwego ntigwinjire mu gihugu urumva ubuzitiye iyo rero ziti ukazibira hari ibintu babuyagiriza leta kandi mpara numva ivuga ngo uwo mugwi wakoranye nabo hanze wabayigwanye uburyo bwiza rero bwo gukorana n'uwo mugwi no kuwugururira none uzibire wongere uvuga yuko uri kurakorana n'abagwanye
Guillaume Ruzovio nawe umukuru w'umugambwe w'umwe no kunywanisha abona ko uyu mwaka umugwi wongewe wari ukwiye kubera karyo ko kuvuga ukuri
ko bamaze kubongera ikiringo cyo gukora harageze yuko ujya mu gwi ukwikubitagashe ukagerageza ugakoresha uburyo ufise kugira ngo ushikirize ibintu by'ukuri kuko twese ngaha turabona yuko ibyo ujya mu gwi uzurashikiriza atari byo ujya mu gwi rero uba wongeye ikindi kiringo cy'umwaka twebwe turabarundi tuba ngaha mu Burundi twifuza yuko utosubira kuza uravuga ibintu umenga n'ukwerekana yuko Burundi kwoba buri ko burasha atari byo atari byo na gatoyi kuko nawe naho bawongeye uwo mwaka nibaza ko batazoguma barawongeye indi myaka gushika ryari uwo mwaka rero bawongeye wubaha intumbero nziza kugira ngo bashikirize ibintu by'ukuri kuko biraboneka neza yuko ujya mugwe umenga ufashwe mu mugongo n'abantu bari hanze babosha ibyo wovuga kugira ngo baze baravuga ibintu bitari byo berekana igihugu umenga ndikiri mu mahoro kandi igihugu cy'u Burundi kiri mu mahoro
ministre n'iz'abandi muri byose ari kimuremesha kurusha akagifata nk'insinzi ikomeye ku Burundi n'abakunzi babwo kubona igitigiri cy'ibihugu byanse kwemeza iyongerwa ry'ikiringo cy'umugwi wa ONU utohoza ku Burundi cavuye ku ndwi kikaja kuri 11
nta gitangaza rero iyo ngingo yashigikiwe n'ibihugu bya Buraya harimo n'igihugu cy'Afrika ibihugu bisanzwe bicumbitse na Buraya n'ibihugu bya Buraya hamwe n'igihugu cy'Afrika cyane cyane icyo gihugu n'u Rwanda ikinezereje cyane rero nuko turavye ibihugu byiyamirije iyo ngingo tugiranije n'ibihumbi 2018 nuko abagiye barayanka babaye benshi bavuye ku gitigiri cy'indwi bagenda ku gitigiri cya 11 ibyerekana yuko ibihugu byinshi bigenda biratahura yuko bagenda baba bahenzwe n'isiguro zitangwa n'ubumwe bwa Buraya twashatse tubwire abantu yuko kubahiriza agati y'akazi na muntu tutabikora cyane cyane mu kunezereza amakungu twe tubikora kuko abene gihugu bacu nibo babyukiramo gusumba
umugoto hoza kuvyaha vya vyakozwe mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015 washinzwe ku itariki ya 30 kwezi kw'icyenda 2016 abavugize bavuze muri raporo baherutse gusohora ko bafise amazina y'abategetsi bakekwa kuba barakoze ibyaha bihotera kiremwa muntu hamwe n'ivyo mu ntambara bemeje ko bazoyaheza sentare mpuzamakungu mpana vya CPI yuguruye amatohoza ku Burundi kuva mu ntango zo kwa 11 2017 nubwo icyo gihugu camaze kuva amasezerano y'iyo sentare eroje uri kaneza Nairobi juri ya Amerika
ijwi rya Amerika Mumunota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwe rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Abavoka b'Abarundi bakurikirana ibyaha bihanwa n'inkiko mpuzamahanga bagize umuryango Kaviba barasaba Abarundi bahohotewe kwisunga urukiko rwa Afrika rushinzwe kurengera uburenganzira bwa muntu ruri Arusha muri Tanzania. Ni inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru.
Kuburu nane rw'abashingwa manza b'abarundi bakurikirana ibyaha bihanwa n'amasentare mpuzamakungu CAVIB Collectif des Avocats pour la Défense des Victimes de Crimes de Droit International komi au Burundi mu Gifaransa icatumye abashingwa manza batanguza iryo sekeza nuko hari ibyaha byinshi bikogwa mu Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 bihanigwa muri Sentare ya Afrika ijeru wagateka kazi na muntu iri yarusha muri Tanzania. Maître Gustave Niyonzima icagiye acutwara CAVIB yabwijwe ya Amerika bimwe muri byo vyaha
abanyagihugu birirwa barahohoterwa bakagenda manzima yonge bakaborezwa igufa bakicwa baravye imigambwe bavamwo ko batavuga rumwe na leta ico twokwita assassinat cible kugira kabiri kubera himirije amatora mu bihumbi 2020 aho usanga abantu batavuga rumwe na leta bari mu yindi migambwe cane cane abo mu mugambwe senere wa agatogwasa birirwa baricwa abandi bakagenda amazima yonge ingoro z'umugambwe yabo zigasamburwa menya ku munsi ntihagira ikiba nababikoze ntibakurikiranwe hariho nabandi benshi batavuga rumwe na leta birirwa barayicwa birirwa baragenda amazima yonge kubera ivyiyumviro vyabo kukuntu na Ekleziya Katolika imaze iminsi iburagizwa uravye mu ntara ya Ngozi yabo muri mwishengero ry'aba Adventiste y'umunsi w'indwi basangwa mu isengero barimwo bagakubitwa bagashaya
iryo sekeza ryo kumenyekanisha ibiri mu ngingo ya Afrika yerekeye agateka kazi na muntu Charte Africaine des Droits de l'Homme giswe uburenganzira bwawe rizomara ukwezi kose gushika mu mpera z'uko kwezi kw'icumi. Urunani CAVIB rubona ko kumenya ibiri muri iyo ngingo ari umushinge wo kwitura Sentare ya Afrika ijeriro gateka kazi na muntu yashizweho n'iyo ngingo y'ubumwe bwa Afrika.
Nukubafasha kuko turavye ibiba mu Burundi amasentare yaho ntashobora kubatunganiriza abanyagihugu bamenye amategeko yabagenga Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples bamenye uburenganzira bwabo bashobore no kwitura iyo sentare yitwa Cour Africaine des Droits de l'Homme ikabashobore no kwitura mu nzindi sentare mpuzamakungu. Amasezerano akomeye y'ubumwe bwa Afrika Union Africaine avuga uburenganzira bwa muntu bigomba nko gusa n'ico twokwita Declaration Universelle des Droits de l'Homme bigomba nko gusa n'ico twokwita Charte de l'ONU. Rero nukubahamagarira kumenya uburenganzira bwabo.
Amashirahamwe hamwe nabo bashingwa manza nka bose barahunze igihugu nababajije ingene sekeza ryabo rizoshikira benshi mu bari mu Burundi ari nabo yega. Maître Gustave Niyonzima avuga ko bafise inzira nyinshi harimwo no gukorana n'abari mu gihugu mwibanga yamara aremera ko ari ntambamye.
Ego cane turafise imihora tuyicisha ko nabari mu gihugu bakavyumva ni benshi turiko turagerageza kuvugana turaba ingene twokorana nabari no mu gihugu benshi turavye ibinyamakuru bikunda gusohoka yabi ibinyamakuru vya radio za televiziyo n'abanditsi naho nyene uriko raraba mu ngingo y'umunani ya Charte Africaine bavuga ko umuntu afise uburenganzira bwo kumviriza makuru n'ubu haracara gahaze turabizi abari mu gihugu benshi bumviriza ibinyegeje ariko hariho nubundi buryo bazotinda bakabimenya kandi bwari n'uburenganzira bwabo ntibategerezwa kwinyegeza ubutegetsi ntibwategerezwa kubiruka inyuma ngo bahobwe ko bumvirije amakuru. Harimo iyo ntambamye ariko turafise icizere kinini yuko abantu bamaze kumera rugaro bamaze kurinda turabakorana mwibanga bakaduhana makuru menshi tumenya menshi tuvuga ibibi byose biba tubikura hagati mu gihugu. Mbere hariho nabusanga bari no mu mugambwe nyene uri ku butegetsi babitanga ni bake ariko ni bake beza.
Uburundi buri mu bihugu 30 byemeje ishigwaho iyo sentare yamara ntiburi mu bihugu 9 byateye umukono ku masezerano yemerera akanaho uburenganzira abanyagihugu n'amashami yigenga gutwara ibirego byabo muri iyo sentare atahandi baciye. Urunani CAVIB rubona ko ari ntambamye yindi ariko rukamenyesha ko ruzokoresha imwe mu ngingo z'iyo sentare ihamagarira abantu bahohotewe gucisha ibirego byabo muri komisiyo y'ubumwe bwa Afrika Commission de l'Union Africaine maze abakekwa bakarengutswa nk'uko bisanzwe. Sentare ya Afrika ijejwe agateka kazi na muntu iri yarusha muri Tanzania yagiyeho mu mwaka w'ibihumbi 2006 imaze kwakira imanza zirenga 150 harimo n'iziva mu bihugu biri mu mugwi umwe n'u Burundi bitemerera abanyagihugu kwitwarira ibirego ubwabo. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Nshuti banywanyi b'Ijwi rya Amerika, ahangaha niho aya makuru ahumurije. Tubashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye. Mukomeze rero mugubwe neza na radio yanyu umunsi wose mu biganiro n'amakuru ibagezaho. Mugire umunsi mwiza, murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.